Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Miriwe neza nshuti muduteze amatwi. Mwe na Fidele Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Twishimye rwose kubera ubu uyu urumva baduhaye iminsi itatu y'umuntu wadusanganye. Hama rero umuntu akaca barahiga amahera umubwo umuntu ariko arapfuye.
Iyo ngingo ku by'ukuri yaje hageze. Nawe ubundi hoho abanyagihugu twari twara hasinzikariye kugira ngo utware umugwayi kwa muganga udafise konsiyo, naho waba ufise mitiweli ntibashobora kukwakira.
Aba ni abanyagihugu bo mu Cibitoke mu Burundi bashima ingingo y'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya SIDA isaba abaganga kuvura baba bagize amasanganya yo mu ibarabara batarinze kubasaba amafaranga imbere y'iminsi itatu. Turavuga no kugwandika Burundi bwashikirije gwerekana igituma bwasohoye mutahe impuza makungu kuwahoze ayoboye Burundi Petero Buyoya mu nama igiriya 32 ubumwe bwa Afrika yabaye kwa 10 kwezi kwa kabiri umwaka 2019. Turavuga no ku kigo c'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori mu Rwanda gitangaza ko catanguye ubushakashatsi buzoshira hagaragara uko abanyarwanda bagabanganya amatungo y'igihugu hamwe no kubagwanya b'umugambwe yafite inkingi utaremegwa gukorera mu Rwanda utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho basaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze imbere y'uko rubanza rutangura kuburanishwa mu mizi. Abashinga amateka n'abakenguza amateka mu nama muri Kongre ya Amerika bari bajejwe ibiganiro bumvikanye kuvyerekeye gutanga amafaranga ajejwe inyubakwa y'uruzitiro rushasha ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexico. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitangaza ko cisha abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces mu mfunyapfunyo ADF. Abantu amajana n'amajana bari mu myerekano bakoraniye mu bisagara bitandukanye mu gihugu cya Sudani aho bagize imyerekano y'ukwiyamiriza Perezida Omar al-Bashir bavuga ko twaza igitugu. Amakuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya mugume hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri uyu mwanya ngaha muri Amerika. Abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Kongre ya Amerika bari bajejwe ibiganiro bumvikanye kuvyerekeye gutanga amafaranga ajejwe iyubakwa ry'uruzitiro rushasha ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexico. Bumvikanye kandi ku cotuma imirimo ya leta idasubira kugara mu mpera z'indwi yamara President Trump taramenyesha ko yemera ayo masezerano. Umugwi w'abashinga amateka n'abakenguza amateka bashitse kuri ayo masezerano mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Ayo masezerano avugwa ko arimwo umuriyaridi n'imiliyoni 375 y'amadolari agenewe kubaka uruzitiro ku birometero 88 ku rubibe na Mexico. Amafaranga ni hafi cy'akane cy'imiliyaridi 5 n'imiliyoni 700 President Trump yashaka ku ruhome ku nkengera na Mexico. Ayo masezerano yashitswe ko ye President Trump yariko yitegurira kugirisha ikoraniro mu gisagara cya El Paso muri leta ya Texas rigenewe gutera kamo kuvyerekeye ruhome ku nkengera z'urubibe na Mexico. Abategetsi bo mu biro vya president bavuga ko mu minsi ya vuba President Trump azotera igikumu kuri ayo masezerano yumvikanywe ko basigura ko mu nyuma yaho azorondera amafaranga agenewe kubaka uruhome mu zindi nzego za leta Kongre itabanje kubimuhera uruhusha. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitangaza ko cishe abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo. Congeye kibohoza abandi bane bari bagizwe imbohe n'uwo murwi mu gikorwa cya gisirikare cyabereye mu buseruko bw'igihugu no musiku wa kabiri. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu karere ka Beni mu buseruko bw'igihugu Major Mark Hazukai yatangaje ko inteko za leta zishyuye ku gitero cyari cyagizwe n'abagwanyi b'umugwi ADF. Uyo mugwi wagirizwa ubwicanyi bwahitanye abasivili 100. Mark Hazukai avuga ko inteko za leta zafasha abagwanyi bane b'umugwi ADF zibohoza abandi bane bari bagizwe imbohe mu gikorwa cyabereye mu gice cya Mamove hafi y'ibirometero 50 mu burengero bw'igisagara cya Beni. Atangaza ko inteko za leta zafasha imiti yari yasahuwe mu bitaro, ibigwanisho hamwe n'ipikipiki. Umugwi ADF ukorera mu karere ka Kivu yo mu buraruko kari hafi y'urubibe n'igihugu cya Uganda. Yindi migwi itwaje ibigwanisho nayo nyene irakorera muri ako karere. gushika ubu akarere ka Manove kari karirinze ibitero vy'umugwi ADF makiringo cameza tatarangiye abantu 58 barapfuye mu bitero vyitiriwe uwo mugwi. Mwananya kumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu gihugu cy'Ubuhinde abantu 17 bapfuye uno musi wa kabiri igihe umuriro waduka mu ihoteli ku mugwa mukuru New Delhi. Umuriro wo kuri hoteli Arpit Palace wadutse mu gice kibamwo abantu benshi kiri hagati mu gisagara. Amasanamu yerekanye uwo muriro uri kwa waka mu gice cyose cyo hejuru muri iyo hoteli. Umuyobozi mukuru w'abajejwe kuzimya umuriro yatangaje ko bashoboye kuzimya uwo muriro muri iki gihe. Amenyesha ko abantu 35 batabawe n'abajejwe kugwanya umuriro mu gikorwa camaze amasaha atari make. Amasanamu yerekanye umwotsi n'imbeya zaka mu gice cyo hejuru mu ihoteli Arpit Palace ifise etage 4. Igipolisi kimenyesha ko kiriko kiratoza icatumye uwo muriro waduka. Imiriro irakunda kwaduka mu gihugu c'Ubuhindi kubera kudafata ingingo zihagije zo gutuma ivyo bidashika hamwe no kutubahiriza amategeko. Mu gisagara ca Mumbai impanuka z'umuriro zikunda kwaduka kenshi aho abantu miliyoni n'imiliyoni baba begeranye cyane mu nyubakwa zidafashwe neza zirihisha amafaranga menshi cyane. Tugaruke muri Afrika abantu amajana n'amajana bari mu myerekano bakoraniye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Sudani aho bagize imyerekano yo kwiyamiriza Perezida Omar al-Bashir bavuga ko atwaza igitugu. Imyerekano y'uno munsi wa kabiri yatumwe ko n'ishyirahamwe ry'abanyakazi muri Sudani, Sudanese Professional Association. Amasanamu ya video yerekanye abari mu myerekano basemerera amajambo asaba ko akinjura bongera basaba ko abanyagihugu bagira revolution. Imyerekano iriko iba muri iki gihe yatanguye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka urayo urangiye w'2018. Mu ntango iyo myerekano yiyamirize iduzwa ry'ibiciro n'ibibazo by'ubutunzi. Yamara yahindutse n'ingoga imyerekano ishimikiye ku kamo kuko Perezida Bashir amaze imyaka 30 ku butegetsi yo kinjura. Yamara Perezida Bashir avuga ko amatora azo kwitozamwo ariyo yoyo nyene azotuba haba ihinduka. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyaherereye kuyerekeye Burundi aho Burundi bwashikirije urwandiko rwerekana igituma rwasohoye umutahe mpuzamakungu kwahoze ayoboye Burundi Pierre Buyoya mu nama igiriye 32 y'ubumwe bwa Afrika yabaye ku itariki 10 z'uku kwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Urantunga Perezida Buyoya abona ko ivyo abaserukiye Burundi bakoze yari ivyerekana ko iyo mitahe ifise imvo za politiki atari bijanye n'ubutungane. Bindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana.
Muri urwo rwandiko abazerukiye Uburundi mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika igira 32 bahaye abitavye iyo nama rutanga umuco kubijanye n'umutahe mpuzamakungu wasohorewe uwahoze arongoye Uburundi Pierre Buyoya ubaserukiye ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali na Sahel. Urwo rwandiko rugizwe n'impapuro zibiri rwemeza ko inyuma yo guhagarika abantu 4 kuwa 24 kwezi kw'icumi na rimwe 2018 bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ya President Adamir Kiyor umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu hamwe n'abamufasha kurongora igihugu harimo umukuru w'inama nshingamateka Ponciane Kwaribwami hamwe n'icegera ciwe Jire Bimazubute umushikiriza manza wa Republika ya Ciya sohora imitahe mpuzamakungu y'abantu 16 harimo wahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Muri ugo rwandiko Uburundi buvuga ko iyo mitahe yasowe kugira ibihugu abo bantu barimwo bibashikirize ubutungane bw'u Burundi ariko bugatangazwa no kubona inyuma y'ingwi gusa iyo mitahe isohose. Umugwi w'umwe bwa Afrika waciye usohora itangazo aho wamenyesha ko iyo mitahe ishobora gusubiza inyuma kurondera umuti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe ugusubiza hamwe kw'abarundi. Arico gituma Burundi bwasanze bikenewe ko butanga umuco imbere y'amareta hamwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika. Burundi buvuga ko budashobora kwemera ikingirwa ry'uwo ariwe wese kuko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Nk'uwo rwandiko rubijikiriza kudakurikirana abatembagaje intwaro yishyiriweho n'abanyagihugu n'ubwicanyi bwakozwe n'abo batembagaje ubutegetsi mu 1993 ahubwo nibyo byohungabanya inzira y'ukunywanisha Abarundi Mbere Burundi bukavuga ko iyo ngendo y'umugwi w'umwe bwa Afrika ihonyanga amasezerano ya Afrika kubijanye na demokarasi, amatora hamwe n'intwari bereye mu muryango w'umwe bwa Afrika. Mu kwemeza ko iyo dosiye atari yavuba no kuvuga mu mwaka wa 2018 ahubwo rubanza rwaciwe mu 1999 abasirikare bato batari bo bagiye imbere y'intahe mbere rugacibwa perezida Buyoya ariwe arongora igihugu. Ubwo rwandiko rwemeza ko ababuze ababo batashimye rwaciwe arico gituma bibutse umugwi w'umwe bwa Afrika ko ataburenganzira ufisi bwo guha amategeko ibihugu bigize uwo muryango canke gufata ingingo y'uko ubutungane bw'ivyo bihugu burekuriwe gukurikirana yo cankuriye. Uburundi bwemeza ko bubandanya urugamba bwo kugwanya kudahana kandi ko buzokora uko bushoboye kugira uwo wese yagize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi n'iseswa ry'amaraso mu mwaka wa 1993 akubitwa intahe mu gahanga naho yobashigikiwe kuko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Uburundi bugasaba ibihugu biri muri uyo muryango incuti n'abagenzi gufasha kugira hashigwe imbere amateka n'amategeko ntiyagume hashigwe imbere akarenganyo gakorerwa bimwe mu bihugu bigize uyo muryango. Perezida Pierre Buyoya mu itangazo yasohoye kuri urwo rwandiko yemeza ko abaserukiye Uburundi bamutangaje kuko gutanga urwo rwandiko no kutamenya amategeko agenga inzego z'uyo muryango no kutubaha inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyo muryango. Buyoya avuga ko aribwo bwa mbere habonetse abaserukira leta basamaza abaserukizi b'amareta baba bari mu nama ivize ibyo yiga ku neza y'umuryango ariko hagashigwa imbere ibirego bityoza umuntu ku giti ciwe. Iryo tangazo ry'uwahoze arongoye Uburundi ryemeza ko abo baserukiye Uburundi muri iyo nama bashimangiye ko ibijanye n'iyo mitahe kuruvugwa perezida Ndadaye leta y'u Burundi itari kwirondera ubutungane ahubwo ari izindi mvo zifatiye ku bya politike. Akibutsa ko inyuma y'isohorwa ry'iyo mitahe hakurikiye amatangazo n'inyandiko za politike zashyizwe ahabona n'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'inama nshingamateka. Buyoya avuga ko kugarukana urubanza nk'ubwo inyuma y'imyaka 25 imbere y'umwaka umwe w'amatora ubutegetsi bushaka gukoresha ubutungane kugira bwigize inyuma bamwe mu bantu butinya bobabera intambamyi muri ayo matora azokogwa mu bihe bigoye kandi bitaratora umuti vyavuye ku kudakurikiza ibwirizwa shingiro mu kwitoza kwa perezida Nkurunziza hamwe no guhindura bukwi na bukwi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Itangaza ry'uwahoze arongoye Burundi rivuga ko iyo ngendo yahonyanze amasezerano y'amahoro y'i Arusha ayo nayo akaba yaravuga aho ivyaha vy'ubwicanyi vyakozwe bizoshigwa bigatohozwa n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe. Buyo yarangiza avuga ko gutanga urwandiko nk'ubwo mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari gushaka kumucafuza no kwerekana inzigo ubutegetsi bumufitiye eka mbere no gushaka kumuteranya n'abarundi akabona ahubwo ko icyari gikwiye gushyirwa imbere ari kurondera umuti ku bibazo biri mu Burundi biciye mu biganiro bidakumira. Ibibazo uyo yahoze arongoye Burundi yemeza ko bimaze ikiringo kitari gito vyatumye abantu bapfa ibihumbi by'abarundi barahunga igihugu nayo ubuzima bw'abanyagihugu ubukabandanya butituka. Ibujumbura Raymond Zimana ejo rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru. Naho mu Rwanda abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi utaremegwa gukorera mu Rwanda mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu basaba gufungurwa vy'agateganyo bakaburana bari hanze imbere yuko urubanza rutangura kubonanishwa mu mizi. Abaregwa n'abunganizi babo babwiye umucamanza ko basanga atampamvu zikomeye zituma babandanya kuburana bapfunzwe. Eric Bagiruwusa yari muri sentare Inyanza mu manuko bwo Rwanda.
Abaregwa kwari 19 muri bo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa undi warekuwe by'agateganyo araburana yidegembya. Ubitegereje hafi ya bose bafite amadosiye bifashisha baburana kandi barahurira ku kuba ari abarwanashyaka b'ishyaka FDU Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDU Inkingi ufatwa nka kizigenza w'abaregwa ntiyagaragaye mu rukiko ku mpamvu zivugwa ko yaturutse gereza. Maitre Gatera Gashabana wunganira 9 mu baregwa niwe watangiranye ijambo asobanura ibikubiye mu ibaruwa yagejeje ku rukiko isabira abo yunganira gufungurwa by'agateganyo. Yisunze ingingo z'amategeko Maitre Gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranywe aregwa ashobora gusaba umushinjacyaha cyangwa umucamanza agafungurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana rigeze. Yavuze ko mu mpamvu zashingiweho mu kubafunga by'agateganyo harimo ko ubushinjacyaha bwavugaga ko bwari bugikora iperereza mu gihe ngo buryarangiye bityo ko kubarekura ntacyo byahungabanya. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko hatitawe kubivugwa n'ubushinjacyaha ko abo yunganira baregwa ibyaha bikomeye barekurwa by'agateganyo kuko ari ihame ko uregwa akurikiranwa adafunzwe. yavuze ko kuva mu gihe baregwaga bagafungwa kugeza n'ubu nta kibazo cyavutse gishingiye ku mutekano. Ashingiye ku rubanza rwaregwaga mu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo n'urukiko rukuru, nyuma bakaza kugirwa bere. Maitre Gashabana yasabye ko urukiko rwazashingira ku cyemezo cyafashwe muri urwo rubanza rwabo kwa Rwigara. Ibura rya Bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi, ryakuze guteza impaka muri rubanza. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 nibwo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Twagirimana yatorotse gereza. Maitre Gashabana yavuze ko urukiko rushingira ku nyandiko ya gereza rukemeza ko yatorotse mu gihe ngo umuryango we watakambye inzego zishoboka zose zirimo n'iz'umutekano ko hakorwa iperereza hakamenyekana aho aherereye. Maitre Gashabana yasabye urukiko gutegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse ku irengero rye. Maitre Mukamusoni ntiyagiye kure y'ibyo mugenzi we asobanura asaba kurekura abo yunganira. Nawe yasabye ko Leonire Gasengayire wari umubitsi w'ishyaka yunganira yarekurwa by'agateganyo, maze iby'urukiko rwazategeka abaregwa bakazabyubahiriza. Abaregwa hafi ya bose bahawe ijambo babimburiwe na Bwana Fabien Twagira Yezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDI Inkingi, bakunze kumvikana bavuga ko batunguwe no kumva ko umuyobozi wabo Bwana Boniface Twagira Imana yatorotse ubutabera, bagasaba ko ubuyobozi bwa gereza bwagombye kumugaragaza. Bwana Twagira Yezu yazamuye ikibazo cy'ihohoterwa avuga ko rikomeye muri gereza bafungiwemo. Yavuze ko yahohotewe n'uwitwa Fisto Murinzi ushinzwe iperereza muri gereza ya Mageragere, maze ngo aramukubita umubiri wose wirekama amaraso. Yavuze ko maneko ya gereza yamufunze muri kasho mu gihe cy'iminsi 33 adasohoka hanze, kandi ko yabigejeje ku nzego zibishinzwe ntibyagira icyo bitanga. Ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe n'uruhande baburana bwavuze ko nubwo hamaba ari ukukurikiranwa yaburana adafunzwe habaho irengayobora. Bwana Ndibwami Rugambwa, umwe mu bashinja baregwa, ashingiye ku ngingo z'amategeko yasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha biremereye, maze asaba ko ingingo z'amategeko zisobanurwa n'uruhande rwiregura zarebwa mu bice byose. Yavuze ko ibyo basaba bishoboka gusa igihe ibyaha baba bakurikiranyweho byaba bihanishwa igihano kiri munsi y'imyaka 5 y'igifungo. Kuki abaregwa bavuga ko barekuwe by'agateganyo batatoro ku butabera, ubushinjacyaha bwavuze ko bufite urugero kuri Bwana Boniface Twagira Imana wari ufunganywe nabo, bwemeza ko yatorotse ubutabera, ndetse ko hari n'abandi batanu barangije koherezwa mu mitwe yayitwara gisirikare irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha bukavuga ko akazi kabwo karangiye ko kurega Boniface Twagira Imana agafungwa aho aherereye ngo byabazwa gereza. Ku ihohoterwa Fabien Twagira Yezu avuga ko yakorewe, bwavuze ko ibyo bimureba n'abari mukoreye bitagombye kuza mu rukiko, busaba kubitangira ikirego. Bwasoje busaba ko abaregwa bakomeza gufunga urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi. Asubiranye ijambo Maitre Gatera Gashabana yibajije niba mu by'ukuri koko Twagira Imana Boniface yaba yaratorotse ubutabera nk'uko bivugwa, cyangwa se niba yaba ari mu maboko y'izindi nzego. Yongera gusaba urukiko ko rwategeka iperereza ryimbitse rigamije kumenya irengero rye. Mu itangazo ryasohowe n'ishyaka FDI Inkingi mu ntangiriro z'uku kwezi ritakambira umukuru w'igihugu Paul Kagame gufasha kumenya aho Twagira Imana aherereye, FDI Inkingi ivuga ko ifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya Mpanga. FDI Inkingi muri iryo tangazo igaragaza impungenge ko vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi yabafungiwe kami muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe bavuga ko ziri hirya no hino mu mujyi wa Kigali zizwi nka safe house. Bwana Fabien Twagira Yezu yumvikanye avuga ko ibyo baregwa batabikoze ahubwo bazira ko bari mu ishyaka FDI Inkingi kandi ryihuje n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu kizwi nka P5, icyo we yita ivangura rishingiye kuko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ingingo umucamanza yahise amucecekeshaho maze avuga ko atandukanye kiriki. Mu iburanisha rya none icyumba cy'urukiko cyari cyuzuye abumva urubanza. Ku isonga hari Madame Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka FDI Inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda, bamwe mu bakozi ba za ambasade hano mu Rwanda, abashinzwe umutekano, abarwanashyaka ba FDI Inkingi n'abavandimwe babaregwa. Abari gukora 11 batangiye gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwa 9/2017, baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho. N'ibyaha bahakana bivuye inyuma, bakavuga ko bazira kuko batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi. Umucamanza yanzuye ko kubera uburemere bw'iki kibazo kandi no kuba hari izindi manza aburanisha, azafata icyemezo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Ni icyemezo gishobora kurekura by'agateganya baregwa cyangwa kikabagumisha mu buroko. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori gitangaza ko cyatanguye ubushakashatsi buzoshira hagaragara uko abanyarwanda bagabanganya amatungo y'igihugu. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Asumtaka Boye.
Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority gitangaza ko cyakusanyije imisoro n'amahoro bingana na miliyari 666.6 z'amafaranga y'u Rwanda, yiyongereyeho miliyari 5.6 ugereranije na miliyari 666.4 mu mafaranga y'u Rwanda cyari cyarihaye w'intego. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kabiri, Rwanda Revenue yatangaje ko yageze ku ntego ku gipimo cy'ijana n'ibice 8% mu gukusanya imisoro n'amahoro kuva mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka 2018. Umuyobozi wa Rwanda Revenue Rugani Ntwari Pascal avuga ko bafite ingamba zo gukomeza kongera abasora kandi banareba n'uburyo amafaranga yose abateganijwe kwinjizwa yagera mu isanduku ya leta.
Ntabwo navuga ko kugeza ubu ngubu abantu bose bagomba gusora tubageraho uko bikwiriye. Icyo dukora nuko duhora buri gihe twongera icyo bita assiette fiscal kugira ngo umubare w'abasora wiyongere, binatume mu by'ukuri gukusanya amafaranga tugomba gukusanya yiyongera. Twibwira ko ingamba dufite nuko tugerageza nanone gukumira icyatuma amafaranga yinjira atinjira. Kugeza ubu ngubu muri projet dufite ntabwo tubona ikizaduhungabanya twebwe nk'abantu bashinzwe gusoresha.
Umuyobozi wa Rwanda Revenue yavuze ko mu rwego rwo kureba uko mu Banyarwanda hatabaho ubusumbane mu mibereho, batangiye gukora ubushakashatsi mu kwezi gushize. Uyu muyobozi avuga ko ubushakashatsi buzafasha kumenya uko umutungo usaranganijwe mu Banyarwanda.
Ubushakashatsi bukorwa n'ubushakashatsi mu by'ukuri nyine turi kureba uburyo umutungo usaranganijwe mu Banyarwanda uzadufasha kumenya bimeze bite. Kuko wambwa nuko twabivugaga buriya umusoro ugomba kuba uri equitable, ugomba kuba utavuna abantu. Nitumara kubona icyo ubushakashatsi buzatwereka, dushobora no gusobanura nuko amategeko avugururwa kugira ngo niba hagaragara ko harimo ubusumbane n'abantu babe bafatwa mu buryo mu by'ukuri ubusumbane buvaho.
Umuyobozi wa Rwanda Revenue asobanura ko nubwo leta itarabona ibyavuye muri ubu bushakashatsi ndetse ngo inatangire kubushyira mu bikorwa, hari ibyo yatangiye gukora mu rwego rwo kugabanya ubwo busumbane.
Mu Rwanda rero ngirango nk'uko mwabivuze, ngirango mwabonye ejo itegeko ryasohotse rijyanye no gusoresha imitungo itimukanwa. Iriya tegeko iyo tureba ikiri ishingiye no ku by'ukuri ngirango murabona ko umusoro ujyanye no gusoresha imitungo itimukanwa isa nkaho yagiye cyane cyane ku mitungo yiyongera aho umuntu afite. Biravuga ngo iyo ufite inzu ya mbere, uyu ngubu ni inzu iri exempt ntabwo uyisorera. Guhera ku nzu ya kabiri uzajya uyisorera kandi ngo urabona ko umusoro uziyongera. Ibyo bigaragara ko n'ubundi uzasoresha abantu bafite imitungo myinshi.
Rwanda Revenue yanahawe inshingano zo kuba ariyo yishyuza imisoro y'inzego z'ibanze, nk'aho umuturage asabwa kwishyura ubukode bw'inzu, ubukode ku isambu ye, ndetse no kwishyura umusoro uturuka ku mazu umusoreshwa bakodesha. Ni kenshi abaturage bakomeje kuvuga ko iyi misoro ibabangamiye.
Nyine harasora ahari mu mbago z'umujyi, ahanini nabyo byaratubangamiye. Nta gatungo tugira tworora wenda ntaki. Bavuga rero bati imisoro akazi dufite, turashaje, kuyabona ni ikibazo. Nta dusambu dufite duhingamo, nta kindi kintu nako kabanza ducungiraho. Noneho rero turahanyanyaza, ariko tukabona bizatunanira ko abantu baraza bakatubwira bati ubutaka ni ubwa leta. Nudasora nibikunanira imisoro ikagwira, uzibwirize uhaguruke wigende.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro asobanura ko bavuga ko iyi misoro iremereye abaturage atari byo, ahubwo yaje korohereza abafite amikoro make.
Ntabwo rero njye nemeranya n'abantu biruka bavuga ku maradiyo ko itegeko ryaje nta muturage uzasorera inzu ye imwe atuyemo, ahubwo bazasora n'abafite guhera ku nzu ya kabiri. Urabona ko ariko ntugenda bagaragaza ko buriya itegeko riremereye abaturage ntabwo ari byo rwose. Uko rimeze uko aryo, ahubwo ibintu birimo byose birafasha abaturage baciriritse.
Ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu Rwanda bwagaragaje ko umubare w'Abanyarwanda muri 2016-2017 bari 11.18 million, muri bo abagera kuri 38.2% bari mu bukene, naho 16% bari mu bukene bukabije. Ubusumbane mu bukungu nabwo bwaragabanutse nk'uko ubushakashatsi bwagaragaza ko bwavuye kuri 0.47% mu mwaka 2013-2014 bugera kuri 0.29% muri 2016-2017. Asumta Kaboye, Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tugarukwe mu Burundi aho umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu atera kamo abarongoye intara z'ubuvuzi kudasubira gusaba amafaranga abagwayi bagize amasanganya yo mu mabarabara imbere yo kubavura. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Jewe naramujyanye maze kumujyana nshyitse kwa muganga, hama barambarira ati uwo muntu yamugonze katawe nigishoboka bigenda kwiga amahoro ha mu cyumutahana cyenda mutahana rero maze kumutana tubanda guhiga mu hato cyitura mugaruka twashimye gose kubera ubu urumva baduhaye iminsi itatu y'umuntu ugusanganya hama rero umuntu akaca barahiga amahero mugo umuntu ari karavu
ku ruhande rwacu twebwe asanzwe banyenga imodoka zasahara niha kibazo kidushikira kunze dushitwaye abagwayi tugeze ku mapitari y'Ibujumbura ni uko abazi kwakira abagwayi ariho baganga bategura ngo mwaje mwazanye kose y'abagwayi mwazanye turande kwa twebwe abantu batunyangize imodoka ntasanga baba baduhaye ku kazi cyangwa ababa nibo mumuri bari tukira rero ni uko abakiye imodoka Yamu falo madama mbufuru, jana handi, kumu tazani, amafanga kose. Tukifuza kukiki jambu mshangani ya fuzi, semele, ku, yokuri kitu, kuneza, ya wanyaji huku, chanchari kweza, nababa shikadema.
Jowe, akazina kanje, nitwa buri kuki abudala, iyo ngingo kubyukuri ya jehage. Na hivu ndi huu, abanyaji huku, tukakwara hasi nzikariye, kugira ngo utware umugwayi kwa muganga, udafise konsiyo, na wabufise mitiweri. Ntibashobora kukwakira nk'akarorero je nigeze kujyana umwana hajya kugira ngo nyine banyandikire bibananaye kuba kumuvuga kugira abanyandikire namujyana mu cibitoke banyandikire umunsi urenze umwana kama maraso ngize ndamujyana mu ivuriro rikuru anjikanira mu maboko namushikanyeyo ari kizika rero kuba uwo mushikiranganje iyo ngingo yayifashe yagarukiye twebwe bene gihugu ahubwo tumuhamashe
kwakenza cyane gose kuko umuntu atwiye umugwayi we kwa muganga imbere y'uko aronda amarembere y'iminsi itatu bakaramuvurira umugwayi urumva ko ari byiza gose kandi ntabura kutobishima
umuntu aratwara umugwayi kwa muganga ye abaganga ntibamwakire bamwakira naho ngo banziza nayo kuntu ibyo bintu byagenze neza cyane gose
je ndimbira neza ko bimba bishoboka by'ukuri kabari ngingo ishifatwa sindabyemeza neza ijana ku ijana ko icyo kintu abaganga bocyubahiriza kutaka kosho amafaranga umunyagihugu icyo kintu nticyaba ari cyo by'ukuri umushikiranganji azokwereka akarorera abanza afatira ibihano abazuba barenze kuri iyo ngingo niho tuzokwemera ko ari ukuri kuko atari uko n'ikinyoma gihambaye ubusa no guhendana twebwe abantu bato batumenyereye guhendwa batwereka ibyiza bidashika niba twereka ibyiza bishire mu ngiro Nibaze baravuga gusa ku maradio bidashika sivyo ni maka tubonye neza by'ukuri ko ari umuntu yakiriwe atatswa mahera utuzokwemera tumushikira nganje n'umugabo yafashe ingingo nko ku magara y'abantu nawe azikatwa ya magara uyo ni umushinga nayo kuha none muhani ijwi rya gusa aracarinze kunsaba
twebwe twayishimye kubera ni nziza yaje kudutabara no kudukiza
twayishimiye n'uwo mushikira mwanji yoba mu bambere ahubwo yoba ndanyagira neza kuko benshi ngaha bamwe twapfa tuzira akarengane hejuru y'ubukene ego ayo bakoze ahubwo nabandanye ego yo kurikizwa n'ukuri kandi turayishimye cyane arakoze
ntawore kagushima ibyo byiza yabatuzaniye kubera abantu bashobora gupfa kubera ubukene maze ushikare kwa muganga cyangwa ugatizana amahera imbere ata amahera ufise rero umuntu aca gupfana ugatabaza bakakurabira rirari ntibakwakire nuko ntawore kagushima ibyo byiza yabatuzaniye ahubwo natangura iyo bakoze mbere turamushigikiye
iyo ngingo by'ukuri twumva ko ari ingingo nziza kandi yatunejereje cyane iyo ngingo niyo ni kuyikorera ko ngo hari igihe umugwayi agenda mu bitaro ata amafaranga afise ugasanga bamufatiye ingingo benshi barakunda gupfa kubw'uko batabavuye imbere turamushimiye cyane rwose kuko n'abandi birabanejereje cyane turashimye rwose turakengurutse
iyo ngingo ahubwo mbere uyo mushikiranganje akwiye guhabwa impundu kuko abantu benshi bararwara bakarwara giturumbuka hari naho mbere umuntu ahura n'isanganya atabiteguye yashika kwa muganga bakamurabira rirari akaba yopfira imbere y'i kwa muganga kandi ariho yarakwiye gukirira kwa muganga ni mu bukiriro mugabe abantu bagashobora kuhapfira kubera indwara yifata umuntu ntabwo ibanza kumuteguza hanyuma rero bagaca bamubwira bati udatanze amafaranga imbere y'igihe ntuvurwa iyo ngingo n'ukuri irateye igomwe ni nziza nibaza ko atamurundi n'umatoyishima kuko ni ingingo umuntu wese afise amagara agenda afise umubiri ashobora kuyishima kuko ni ingingo iguhumuriza kabisa imitima y'abantu benshi
ayo abanyagihugu majwi yagiranizwe na mugenzi wacu Evariste nziko banya nkayavuga ku byerekeye umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi atera kama barongoye intara z'ubuvuzi kudasubira gusaba amafaranga abarwayi bagize amasanganya mu mabarabara imbere yo kubavura Shuti rero mwakurikiranye makuru twa ito afitiye kuri isaha ahantu ihagarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Uwahagarariye ibiganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikoro mari kumwe na Jefiden Yongabo. Tubashimiye mwese mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Thank you.